Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 22 ku mugoroba na metero 25 31 na metero 41 mu gitondo. Ndabaramukije mwese nshuti mudukurikiye na Eugenia Mukankusi hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Mbahaye ikaze mwese mu biganiro radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye. Kwitegura amatora yo mu kwezi kwa gatanu mu Burundi birakomeje. Ihuriro Kira Burundi rigizwe n'amashyaka atatu ryahisemo uza rihagararira.
Intumbero nyamukuru bwa mbere na mbere ni ukunywanisha Abarundi, kubungabunga amahoro n'umutekano, kunywanisha Abarundi, kugira umutekano ukwiriye, Abarundi bashyigikire bizane kugira ngo bashobore kujya ku kivu, bashobore kurangura ibikorwa nyamukuru.
Uwo ni Bwana Domitien Ndayizeye wahoze ari perezida w'u Burundi uzahagararira iryo huriro Kira Burundi mu matora. Iyo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu mwanya. Magume hafi ya radio yanyu. Mbere yuko tugera ku makuru, mbere yuko tubigezaho iyo nkuru hamwe n'izindi nyine twabateguriye, turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wanjye Aloys Bigirimana.
Urakoze Jenny. Hano muri Leta Zumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yatangaje ko naho umugera wa corona canke COVID-19 uri kurigaragaza ku muvuduko hakiri kare gutangaza ko igihugu kigiye mu bihe bigoye kandi bidasanzwe. Yabishikirije ejo ku munsi wa mbere aho hamenyekanye ko awumaze guhitana muri Amerika bashitse kuri batandatu, bose bakaba arabo muri leta ya Washington, ariko bakaba bashobora no kwiyongera. Abategetsi muri iyo leta bashikiriza ko uwo mugera wari umaze indwi zishika zitandatu ukwirakwira mu banyagihugu ariko udashobora gusuzumwa. Perezida Trump hamwe n'umugwi wagenywe guhangana n'icyo kiza bakoranye ejo ku munsi wa mbere n'abategetsi b'amakompanyi 10 akora imiti akomeye ku isi. Ni mu ntumbero yo kurabira hamwe icyokorwa byihuta kugira haboneke urucanco. Gushika ubu hari abantu bashika ijana bagendana umugera wa corona muri Leta Zumwe za Amerika. Imirwano yabaye mu ntara Ituri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yahitanye ubuzima bw'abantu bashika 20. Aya makuru yashikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'abategetsi ba gisirikare muri ako karere. Abasirikare ba Congo batanye mu mitwe n'abarwanyi b'umuhari Cooperative pour le Développement du Congo canke Codeco mu funyafunyo y'Igifaransa ku munsi wa gatandatu mu mihana ya Kaparangaza, nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Jules Ngongo. Codeco n'umuhari wa politiki ushingiye ku idini witwaje ibirwanisho washinzwe n'ubwoko bw'Abalendu. Imishyamirano hagati y'ubwo bwoko bw'Abalendu hamwe n'Abahema ukaba umaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu muri icyo gihugu. Ibiharuro vya mbere vyasohotse inyuma y'amatora yo ku ncuro ya gatatu muri Israeli vyahaye intsinzi umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu ku ntebe 37/20 ziri mu nama nshingamateka. Ni mu gihe uwo batavuga rumwe Benny Gantz we yatahukanye intebe 33. Bamaze kwifatanya n'imigambwe bacuditse, Gantz yaronse intebe 54. Netanyahu aracakeneye intebe imwe kugira aronke ubwiganze bwo gushinga leta, nayo akayiziga kuri bamwe mu bagize iyindi migambwe. Ibiharuro bije mu gihe urubanza ku byaha byo kurya ruswa yagirizwa ruzotangura mu ndwi zibiri. Abasesangura ibera muri Israeli bavuga ko mu gihe yobasha gushinga leta, Netanyahu azocagerageza gutevya no kuburizamwo urwo rubanza. Leta y'Ubugiriki yagiriza igihugu cya Turukiya kuba aricyo gituma amasinzi y'impunzi abavogera. Ejo ku munsi wa mbere umuvugizi wa leta y'Ubugiriki Stelios Petsas yavuze ko Turukiya ibikora mu kugurura imbibe zayo mu gice cy'uburengero. Abanyagihugu mu gisagara cya Lesbos bihereje amabarabara basaba igipolisi guhagarika abo bimukira ku butaka bwabo, bagabisha ko bashobora kwifatira ikibazo mu minwe. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan kuva kera yamye asaba Uburaya gusangira umutwaro w'impunzi. Icyo gihugu gihaye indaro imiliyoni zirenga 3.5 z'abanyasiriya. abakiride muri Siria basa n'abagiye gutanguza umugambi wabo gucira imanza barwanyi b'abanyamahanga bari mu muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Hafi umwaka urarangiye abarwari mu buseruko bwa Siria bafashijwe na leta z'umwe za Amerika. Abo barwanyi b'abakiride biswe aba SDF mu funyafunyo bagize imbohe abanyamahanga bashika 2000 biyunze n'iterabwoba bavuye mu bihugu bishika 50. Bamwe mu bategetsi b'abakirde bavuze ko izo manza zishobora gutangura hatarenze muri uku kwezi kwa gatatu. Umushiranganyi wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Mark Esper yashikirije ko mu minsi iri imbere Amerika igiye gutangura kugabanya abasirikare ba Amerika muri Afghanistan. Esper yatangaje ijo ku munsi wa mbere ko amasezerano Amerika yasinyiraniye n'abatalibani asaba ko Amerika itangura gukura y'abasirikare mu minsi 10 uhereye ku itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri yasinyiweko. Ibiganiro by'amahoro hagati y'abashamiranye muri Afghanistan bitekanijwe gutangura ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu.
Yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mugejwe na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbibutsa ko mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 mu Burundi. Mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 umugoroba na metero 25, 31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi no kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikiganiro iwanyu mu ntara tugihere mu Burundi, aho abarobyi barindwi bamaze kumenyekana ko bapfuye bazize umuyaga mu ijoro ryo ku cyumweru mu kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rwa komine n'intara ya Rumonge mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi. Abandi bataramenyekana umubare muri iyo ntara hamwe no ku ruhande rw'intara ya Makamba bihana urubibi baburiwe irengero. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Umukuru w'ihuriro ry'abarovyi mu Burundi yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa mbere ku muhingamo waho mu ntara ya Rumonge ko imifunda myinshi yatanguye kwibonekeza mu masaha ine y'ijoro ku munsi w'Imana uheze kugeza mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ariyo yatumye abantu bahasiga ubuzima. Uko arindwi Gabriel Butoyi yemeza ko bose bari basanzwe bakora umwuga wo kuroba. Batanu batowe ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ku kivuko c'uburovyi cyahitwa Kagongo muri komine n'intara ya Rumonge, mu gihe babiri baguye ku nkengera z'icyo kiyaga nyene ku kivuko c'uburovyi cya Rumonge muri iyo komine n'intara nyene. Abatwawe bari kuri icyo kivuko cya Rumonge hamaze gutorwa umwe. Ni nawe wenyene atavuka muri iyo ntara y'ubumanuko bushyira uburengero bw'u Burundi. Yaturuka mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi nk'uko ibyangombwa byiwe bivyerekana. Mu ntara ya Makamba iruhande ihana urubibi na Rumonge iri mu manuko bw'u Burundi muri komine Nyanzarake ku bivuko vy'uburovyi vya Kabonga na Mvugo, naho nyene haracara abarovyi batazwi igitigiri n'ubu batatorerwa irengero nk'uko vyemezwa n'ihuriro ry'abarovyi. Ubwato burenga kuri 10 nabwo bwarasambuwe n'imifunda n'inkubi y'umuyaga bituma n'amafi yahora arobwa buri joro aba make. Aba hafi y'inkengera z'ikiyaga Tanganyika muri komine Rumonge bemeza ko hari hashize umwaka ata mifunda n'inkubi y'umuyaga nk'ivyo vyibonekeje. Ku ruhande rwa Rumonge abajejwe intwaro basigura ko inkubi y'umuyaga yatumye ikiyaga Tanganyika gisuburiranya kirenga inkombe gushika aho amazi atera mu mazu y'abanyagihugu. Kuva mu kwezi kwa 12 umwaka w'2019 imvura ivanze n'imiyaga iyongereyeko imyuzura imaze guhitana abantu barenga 50 mu Burundi nk'uko ibitigiri bitangwa n'ubushikanganji bw'umutekano n'ubukinga ibiza hamwe n'amashirahamwe yajejwe gutabarana bivyerekana. Intara imaze kubura abantu benshi kurusha izindi ni Cibitoke iri mu buraruko bushyira uburengero. Igihe twateguriye inkuru ibikorwa z'igipolisi byo kurondera abagihumeka n'ibiziga by'aboba bakiri mu mazi ya Tanganyika byari bikibandanya. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloge Wirikaneza, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Tunyarukire noneho mu Rwanda, aho bamwe mu batwara abagenzi mu mamodoka azwi nka twegerane binubira imisoro bacibwa bavuga ko ari umurengera. Bavuga ko iyo misoro imaze kubahombya bikabije ku buryo nk'abaguze imodoka kunguzanyo imitungo yabo yatejwe cyamunara. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana afite inkuru irambuye.
Ni ukuvuga ngo imodoka nyinshi zaragurishijwe, zarabazwe, hariho n'abantu rwose bitari ibanga, ibipangu byabo byagiye kubera be bagiye mu mabanke kugira ngo bagure amatagisi, kwishyura birabananira.
Turasaba uyu ni umwe mu batwara abagenzi mu modoka za tagisi zifite imyanya 18 zimenyerewe nka Twegerane, akorera mu muhanda Rubavu Musanze. Aravuga ko imisoro ihanitse bakwa n'impuzamakoperative atwara abagenzi mu Rwanda RFTC babarizwamo ababera umutwaro, ku buryo n'ubashije kwishyura iyo misoro ntacyo sigarana. Ni ikibazo asangiye n'abandi bahuriye mu mwuga.
150,000 ukwezi uyongeye kwa amafaranga dutanga buri munsi 2,900, hiyongereho n'andi mafaranga dutanga 300 kupakiye kuri buri cyapa, ko dusanga amafaranga menshi tabasha ku
150,000 ku kwezi, 2,900 ku munsi, iyo ubiteranyije ku kwezi ni 240,000. 240,000 iyo ubikubye n'umwaka ni 2,880,000. Urumva ko tagisi yose baba bayegukanye. Hagataho ntihabariwemo amapine. Uzakenera amapine, uzakenera asiranse, uzakenera autorisation, uzakenera kontorori, umwana riga, uzakenera mitiwere, imibare yanze guhura. Erega iyo mwumva tuvuga umusoro mugira ngo ni umusoro wa leta, ni umusoro wa koperative, uwa leta uri ku ruhande. Nta n'ikibazo dutwaye.
Bavuga ko ku munsi buri modoka yishyuzwe 2,900 yitwa umusoro wa parikingi, ariko bakongera kwishyurwa n'150,000 buri kwezi nayo yitwa ya parikingi. Ibintu abo bashoferi bavuga ko badasobanukirwa, kandi ko niyo babajije abayobozi babo nta busobanuro bufatika babaha.
Batubwira ko uwo musoro nta gutereta kurimo, nta no kwinginga ko tuwishyura, unaniwe kuwishyura akavamo. Bigaragara ko uwo musoro ari igitugu. Tugaragaza ubushobozi bwose dufite, bukeya ntibabwumva. Ni ibibazo bitatworoheye, turasaba ubufasha.
Kuba tugeze na amafaranga umusoro wa gari, kandi umusoro wa gari nawo tuwishyura buri munsi, ntibadusobanura mu by'ukuri. Urababwira ati noneho mu mpeje itasi yawe, bakavuga ati itasi ntayo, ahubwo reka duguhe nimero ya konte ugiye kuyashyira kuri beka. Wowe ukajyana kuri beka ukayishyira kuri iyo konte utazi ngo ni yande.
Aba bashoferi bavuga ko baheze mu gihirahiro ndetse nta n'ubwinyagamburiro bafite, kuko iyo batayishyuye imodoka zabo zifungwa.
Iyo habayeho gahunda yo gufunga ikinyabiziga, haba harimo uburakari bwinshi hagati y'ugifunga n'ugifungirwa. Kabone ko bashyiramo icyuma mu muryango wa gare, ntihagire imodoka isohoka iterekanye iyo borodero, ukaba wayisigaho ukagenda ukagurisha televiziyo, ukaza ukagombora imodoka. Wabura icyo ugurisha ukayibarikira ikagumaho muri gare. Igumyaho muri gare bakubarira na parikingi.
Mu by'ukuri usanga byatugizeho ingaruka nyinshi, ugasanga umwana wo mu mushoferi ntakiri kubasha kubona amafaranga yo kujya ku ishuri, imodoka ugasanga nyinshi zise ziva mu muhanda kubera ko igihe cya kontrole tekinike kigeze, ukabura amafaranga gukoresha imodoka ujya muri kontrole tekinike no kuyigurisha uko yari imeze, kandi ukabura ahombye cyangwa se nyinshi ziranabitswe kubera kubura uwo musoro.
Nkanjye nk'urugero ni ideni nayo nafashe, ariko ubaho ihagaze nta n'amapine ifite, kandi ndi kwishyuzwa miliyoni hafi 180,000 y'uwo musoro mu gihe kitarusura umwaka.
Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'impuzamakoperative atwara abagenzi mu Rwanda RFTC, maze Bwana Ndakaza ushinzwe imodoka zikorera mu ntara atubwira ko aza kutuvugisha ahugutse hari mu masaha ine za mu gitondo. Izindi nshuro zose twongeye kumuhamagara nabwo yatubwiye ko atarahuguka kugeza isaha yacu y'amakuru igeze. Cyakora twavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative mu Rwanda RCA, maze Profesori Harerimana Jean Bosco kiyo baratubwira ko nta misanzu cyangwa andi mafaranga akwiye gucibwa abanyamuryango mu buryo butumvikanweho na bose.
Aho mbirukiye icyo kibazo twakigiyemo, kandi twari twagiranye umurongo dusaba RFTC kuza gusobanura ibijyanye n'amafaranga icyo abanyamuryango bayo, kuko buriya amafaranga cyangwa imisanzu iyo ariyo yose muri koperative yumvikanwaho mu nteko rusange z'amakoperative. Ntabwo rero ushobora kwicara gutya mu gitondo nka perezida wa koperative cyangwa manager wa koperative ngo gushyiraho imisanzu uko bihoye. Ibyo ni ibintu rwose binyura mu nteko rusange, kandi turakomeza dusaba icya mbere abayobozi cyangwa abagiriwe icyizere bagatorwa n'abandi kuyobora koperative bose gukora mu nyungu z'abanyamuryango. Icya kabiri tugasaba n'abanyamuryango kumva ko amakoperative ari ayabo, ko ari ishoramari bakoze muri koperative. Ibyo bari kubona bibabangamiye bakabyangira mu nteko zabo.
Bo bavuga ko niyo bagerageje kubaza abayobozi bababwira ko ibyo 150,000 nta mahitamo bafite, bategetswe kuyatanga utabishatse akavamo.
Ibyo reka mbikurikirane rwose, ntabwo byabaye
Ikigo gishinzwe amakoperative kivuga ko ubundi koperative igizwe n'abantu bihangiye ibikorwa rusange byunguka bakayobora umuryango wabo mu bwisanzure no mu buringanire, batanga imigabane ingana mu mari shingiro kandi biyemeje gusangira igihombo cyangwa inyungu bivuyemo, abanyamuryango bakagira uburenganzira bungana. Nyamara hirya no hino humvikana abanyamuryango bavuga ko imitungo yawo yikubirwa n'itsinda rito ry'abayoboye abandi, abayoborwa ntigira ikibamarira. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze Claude Ganza, Munyamagana. Tunyarukire noneho nanone mu Burundi, aho abana bo mu ntara zihana urubibi n'igihugu cya Tanzania bajyanwa ku bwinshi muri icyo gihugu gukoreshwa ibikorwa bivunanye kandi batarageza imyaka yo gukora ako kazi. Urunani rw'amashyirahamwe yitaho ineza y'abana FENADEB rwahanuye cyangwa se rwabaruye abana hafi 200 bajyanywe muri ubwo buryo bavanywe mu ntara imwe ya Rutana mu mwaka umwe gusa ushize wa 2019. Urwo runani ruvuga ko hari n'abana bavanwa mu mashuri bakajyanwa mu bindi bihugu nka Repubulika ya Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nkuru mugezweho na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Urunani rw'amashyirahamwe yigenga aharanira ineza y'abana FENADEB, Federation Nationale des Associations Engagées dans le Domaine de l'Enfance au Burundi, rurati wo mutima uhagaze n'abana bakugwa mu miryango yabo bakaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha mu bihugu bihana urubibe no Burundi, cane cane Tanzania na Repubulika ihana ya Demokarasi ya Kongo. Bavuganye n'abarongoye amashuri arenga 5 hamwe n'abakorera mu gisata c'agateka k'abana mu ntara za Rutana, Makamba, Rugigi na Cankuzo zihana urubibe na Tanzania. Bemeje ko abana batari bake bo muri ivyo bice baja guca ingero kurima mu mirima canke kuragira mu turere twa Ngara, Kakonko, Kibondo n'ahandi mu ntara ya Kigoma muri Tanzania. Mu itangazo rigenewe abamenyesha makuru, Runani FENADEB ruremeza ayo makuru. Izidore Nteturuye, umuhuza bikogwa ku rwego rw'igihugu muri FENADEB, avuga ko hari n'abana batamashure bagatwagwa muri ubwo buryo.
Nk'ikomine yarengeje urugero mu minsi iheze mu ntara ya Rutana, ikomine yitwa Mpinga Kayove, abana bashika 163 bose ahanini ari abahungu hagati y'imyaka 12 n'imyaka 17 bakekwa ko baba bagiye gucingira mu gihugu cya Tanzania. Mu ntara ya Cibitoki nk'akarorero, abana barenga 3,270 barahevye ishure muri iki gice cya mbere cy'umwaka. Mu ntara ya Cankuzo hari abana baba 1,900 nabo nyene bahevye ishure muri iki gihe nyene c'igice ca mbere c'ishure. Turavye aho baherereye tukaraba ibigirirwa muri izo ntara n'ayo makomine, tugaheza tukiyumvira yuko abo bana bashobora kuba bahebeshejwe amashure n'abo bantu babahenda ngo bazobaronderera akazi, ugasanga bajanye n'abo bantu babagurisha.
Amatohoza yerekana ko abakora ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko bakorana n'ababa bari muri ibyo bihugu.
Abo bana rero iyo bagiye baba bahenzwe n'abantu bababwira ko bazoronka ibitagenda, bakababwira ko bazomererwa neza, bakababwira ko bazoronka amafaranga menshi, bakababwira ko bazoronka akazi keza cyane, hanyuma abo bana bagaca bagenda bakurikira ibyo ntibamenye ko bahenzwe. Abo bantu rero bibipfamutima bagurisha bene wabo mu bihugu bibanyi bariho mu Burundi, bari barakorana n'abandi muri ivyo bihugu babashoyemwe abo bana, hanyuma bagenda akenshi baciye ku mbibe zitazwi n'amategeko kubera bagenda barabundabunda binyegeza abacungera umutekano n'imbibe z'igihugu. Hari n'ibihe mbere twiyumvira ko bashobora kuba bagenda mu ijoro kugira ngo ntibafatwe.
Mu minsi iheze ishirahamwe ry'abanyakanada rigwanya ubwo rudandazwa mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ryitwa Justice and Equity ryarahaye ikiganiro cihariye Ijwi rya Amerika. Florence Boivin arirongoye, yavuze ko ubwo rudandazwa rw'abantu rwabaye ndanse mu karere.
La jeunesse est elle qui est visée en premier, donc il faut vraiment
atugaruka n'ubwo rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matohoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Abagwanira ineza y'abana mu Burundi barafise intererano kugira ngo ico bita akabikabishe kiranduranwe n'imizi.
Ico dusaba nuko abakuru b'imitumba bari kumbibe duhana n'ibindi bihugu borikanura gusumba. Abajeje gucungera imbibe. Tubasaba ko bokorana nabo bakuru b'imitumba kugira ngo barabe abana nkabo bashobora kuba bahenzwe n'ivyo bipfa mutima bigurisha abantu. Tusaba kandi ko bababonye batobita ibisuma ahubwo bo bafasha bakabatabariza bakabashikiriza abajejwe intwaro n'umutekano bari hafi bakabashikiriza n'amashirahamwe araba ivy'abana kugira ngo abo bana ntibagwe mu mporero batararenga imipaka.
Igipolisi cy'u Burundi cemeza ko ufatiwe muri ivyo bikogwa ahanwa n'amategeko. Icagiye cyo muvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza ahari mu minsi heze ariko yerekana abafashwe batwara abigeme mu bihugu by'Abarabu.
Twamenyesha yuko gushika ubu uye ko bagirizwa icaha cha traite de personnes akaba ari icaha tutari tumenyereye gikogwa mu Burundi mugabo gisanzwe gifise itegeko rikinga rikongera rigahana la traite de personnes hamwe no gukingira abo byashikiye. Azi ko ariho abifuza akazi ari benshi mugabo birinde abantu baza kubahenda bavuga ko babajana mu gihugu mu bindi bihugu ngo bagiye kubaronderera ubuzi. Tukabasaba ko umuntu yoza muri ubwo buryo avuga ko afise akazi abaha ahana hariya ko ahubwo boca babimenyesha inyamiramabi kugira ngo uwo muntu afatwe icaha kitarakorwa.
Gushika ubu nta bitegira inyezina bizwi by'abatwawe muri ubwo buryo. Icyo bikoze urunani Fenadeb rwemeza ko ari benshi ko bishika bakarenga 500 ku mwaka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Claver, ngushimire kuri iyi nkuru, maze dukomereze ku zindi nkuru zerekeye u Burundi. Kuri uyu wa mbere, ihuriro Kira Burundi rigizwe n'amashyaka atatu ryatanze Domitien Ndayizeye wigeze kuba perezida w'u Burundi ngo aribere umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa gatanu mu Burundi. Bwana Ndayizeye yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, yabanje kumubwira aho azashyira ingufu.
Intumbero nyamukuru bwa mbere na mbere ni ukunywanisha Abarundi, kubungabunga amahoro n'umutekano, kunywanisha Abarundi kugira umutekano ukwiriye, Abarundi bashyire bizane kugira ngo bashobore kuja bashobore kurangura ibikorwa nyamukuru. Murumva rero yuko intumbero ya mbere n'ukuri nuko Abarundi bashyira umutima mu nda bagashobora kuja ku kivi. Nacyo gituma umukuru w'igihugu agomba kuzoba hari n'abazoba bamufasha, bagomba gufata intumbero yo gushyira Abarundi ku kivi kugira ngo Urundi bushobore gutera imbere. Raba nawe uravye ubushomeri buri ngaha muri iki gihugu, nijya nawe abayuniversitere basigaye birirwa batwara imiduga y'amataxi, abayuniversitere bize ibintu bikomeye nta kintu bashobora kwimarira mu gihugu tubona yuko gikenye cyane, ari amabarabara nta kigenda, ari ibyerekeye uburimyi nta kigenda, abo bose barashobora kujya ku gikorwa bakakirangura iyo bishobora gutera imbere.
Ariko nk'abakiriyemo Shigaranye Ndayizeye, abanyapolitiki bose bariko baritoza iyo niyo migambi bashyira imbere, kugabanya ubushomeri, gushyira Abarundi hamwe bagasubira hamwe, eka no guteza imbere igihugu. Iyo migambi yose niyo abandi banyapolitiki bafise. Ikintu kibashyira ku ruhande kikabereka ko ari mwebwe mu kwizigirwa n'iki?
Bwa mbere na mbere urya kugira ngo ushobore gutwara neza Abarundi, ikintu nyamukuru ni kijya kintu cya mbere cyo kunywanisha Abarundi. Urya bijya bindi bisata byose birashobora gukorwa n'abahinga, byerekeye ubumenyi, byerekeye iterambere, byerekeye ubudandaji, ibyo byose abahinga bize amashuri barashobora kubishyira mu ngiro. Ibyo twarabibonye mu kiringo cy'imfata kibanza. Ariko kugira ngo ibyo byose bishoboke hakenewe intwaro ibereye. Urya hariho imvugo hakaba n'ingiro. Imvugo kenshi ingaha mu Burundi ufatiye cyane cyane nko kuraba abategetsi basanzwe bahari, imvugo n'ingiro n'igihushanyo. Mbega ibyo umuntu abimenya ryari atari uko umuntu amaze kujya ku TV ukabona yuko abishoboye? Ari nacyo gituma kahise ka buri muntu kamukurikirana kugira ngo bashobore kumwizigira. Icya kabiri, kugira ngo ushobore gushyira ibyo byose mu ngiro ugomba kuba ufise urukundo kubarundi mbe urukundo kubarundi rugagaza gute rugagaza mu kubateranya rugagaza mu kwerekana yuko abahutu banka abatutsi cyangwa abatutsi banka abahutu cyangwa ubigaragaza kubumvisha yuko ari abarundi bwa mbere nande ibyo rero ntugomba kubikora mu majambo ugomba kubikora mu bikogwa
mu migambwe yagize uruna nikaje hamwe n'imigambwe mito mito itazwi cyane gose mu Burundi umugambwe mukomokamwo eka mwagize mu ruhara ruhambaye cyane gose Fodebu nturi mu babashigikiye eka no matora yimirije munzo bamuhiganwa nuwo mwahorana mukana hafi muri uyu mugambwe umushyira ntahe ngenda kumana Leonce ivyo ntibateye amakenga ko atakintu musha gukura muri ayo matora
urubanza n'abarundi badoruca icyo nico cya mbere ndakubwiye ica kabiri byose biterwa no kugenda byerekeye imikwa imihari ya politike imeze ngaha mu gihugu murazi neza yuko uko umuntu ari uko uno munsi siko abari ejo murazi neza yiprona ukuntu yari imeze kera murazi neza Frode ukuntu yari imeze kera none ikikubwira yuko sende David ukuntu yari imeze kera ariko izoba imeze ejo ni iki icyo ni cya mbere cya kabiri mbega iyo uri kurayiraba iyo migambwe yose ukuntu yari imeze ejo bundi uno munsi ukaraba impunzi ukaraba abava muri iyi migambwe baje hariza ntabona yuko ariko abarundi bariko bararaba ibiriko biraba muri iki gihugu bakagira bati jewe hagukorera ngaha mise mu kujya gukorera hariya nacyo gituma nashaka kukwibutsa nawe we yuko mu byerekeye politiki ngaha muri iki gihugu abarundi barabira abarundi bararaba ikiruta ikindi rindira abarundi aho bashize hirya yejo atari yo bazosubira nuko bafise bazofata abantu bizigiye
bajinyuma cyane amasegonda 30 mu gihe nimwaje amatora urunani rwanyu kira Burundi rugatsindwa muzokwemera yavuye mu matora akane gato cyane gose ego cyane hoye
ntabwo ego cyane hoya nagenda neza tuzoyemera kandi tuzubudufisa impumbe yo kuyemera ntituhaguruka ngo tuvuge ngo tugiye mu matora kuyanga tuzoyemera kandi turibaza yuko tuzoyatsinda
Domitien Ndayizeye ya genwe nunani kira Burundi kugira ngo zeyitoze kugitece ubwo runani matora y'umukuru w'igihugu yimirije mukaba kandi mwahoze muri umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane wose gukanye maduhaye
namwe murakoze
Fredi urakoze kuri icyo kiganiro uyu munsi rero mu mateka muri Afrika y'Epfo havutse umunyapolitiki uvugwa cyane Julius Malema twumve mugenzi wacu Venuste Nshimimana
Ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1981 nibwo Julius Selo Malema umunyapolitiki wo muri Afurika y'Epfo yavutse uyu munsi yujuje imyaka 39 akaba ari umudepite n'umuyobozi w'ishyaka yashinze Economic Freedom Fighters amaze kwirukanwa muri ANC African National Congress mu kwezi kwa kane umwaka w'2012 Julius Malema yinjiye muri ANC afite imyaka 9 iryo shyaka ari kuriramo ndetse aza no gutorerwa kuyobora ishami ry'urubyiruko rwa ANC icyo gihe bamwe bamubonaga nk'umunyapolitiki uzagira uruhare rukomeye muri Afurika y'Epfo kandi koko yagize uruhare mu gushyigikira Jacob Zuma atorerwa kuyobora ishyaka ANC ndetse aba na perezida w'igihugu ariko hari n'abandi bamubona nk'umuntu ushobora gukurura intugunda mu gihugu intugunda zishingiye ku moko uburi kabiri inkiko za muhamije icyaha cyo gukoresha imvugo yuje urwango ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2014 Julius Malema yirukanwe mu nteko nshinga amategeko amaze kwanga gusubira ku magambo yari yaraye avugiye mu nteko yemeza ko leta iyobowe na ANC ariyo igomba kubazwa abarasiwe mu binombe byahitwa Marikana bazira kwigaragambya ishyaka EFF rya Julius Malema lifite abadepite 44 mu nteko nk'umudepite rero Julius Malema ahembwa amadolari 600,500 buri kwezi
Iyo rero yari ikiganiro kibabwira ibyaranze amateka kuri uyu munsi. Tushimiye mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana, tubashimira n'abandi bagenzi bacu badufashe kubagezaho ibiganiro. Mwakoze mwese kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Hano muri studio ya gatanu mwari kumwe na Macbel Yabaro na engineer twafatanije rero tubahaye tubashimiye mwese, twongera no kubabwira ngo mukurikire ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Yarewe Eugenie Mukankusi kuri mikoro.